bakije amahoro mwebwe mwese muteze amatwi radio isanganiro Eric Uwimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma amakuru tubashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hari umuryango maze ameza shika kuri atatu urara hanze muri zone ya Kinama ni nyuma yo gusohogwa mu nzu na sentare y'intango ya Kinama mu matati ahuza umukuru w'uyu muryango na se wabo basaba ababishoboye kubafasha Mushikiranganje w'indero haramenyesha ko kuva kuri wa mbere impusha zihindurira abigisha aho bakorera ibyo bita mutation mu rurimi rw'igifaransa zose zatanzwe kuva muri mukakaro uno mwaka arizo guhagarikwa François Havyarimana akaba yamenyesheje ko zitubahirije amategeko abakorera mu gisata c'ubudandaji mu gihugu ca Chad bari mu Burundi kuva kuri wa mbere kusuzuma ukwicaye igihingurwa n'ishira hamwe OTB codandazwa mu gihugu ca Chad umuyobozi mukuru wa OTB agasigura ko ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano yo guhana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri muca mubikurikira mu kanya mu idonido ryano makuru
Sango muri sanze kuri radio isanganiro
Tasubiye kubaramutsa umuryango ugizwe n'abantu munani harimo abana batandatu baramaze amezi ashika tatu barara hanze ni nyuma yaho basohorewe mu nzu yabo na sentare y'intango ya Kinama mu matati ahuza umukuru w'umuryango na se wabo ababanyi babo co kimwe n'umutware kuri iryo barabara rya 11 muri quartier bukirasaza ho mu Kinama basaba babishoboye gufasha uwo muryango ni inkuru tubaza Sheira Irambona
Ushitse muri ico kibanza kiri kwibarabara rya 11 muri Bukirasazi ya kabiri zone Kinama aho uwo muryango wa Floribert ntiruva kure uba icibonekeza ahanini nibikoresho biboneka ko basanzaje muri urwo rugo umukeka hano intebe hariya Floribert ntiruva kure yemeza ko kuva itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu nyuma yaho sentare nkuru yanahawangwa ibasohoreye mu nzu matati amuhuza na se wa umuryango wiwe urara hanze abana bato n'umufasoni wiwe barara ku kamatera nawe akarara ku ntebe akanegura ye uko inzu yabo iguma yugaye
basohoye ku nguvu njige nsohogwa niho numva telefone bambwira ngo banza nikete yo kunsohora nanje nzi yuko bategeza ku mwanya nkamenya nkaguma ndi ngaha naje nsanga ibintu biri hanze bimwe byaratakaye ibindi birononekara n'abana turara hanze imvura iguye tuca duhagarara imibu ni myinshi tukaburaho kwikinga kandi dufise amazu y'iwacu twubatse
Floribert ntiruva kure amenyesha ko arindiriye ingingo y'ubutungane nuko yabamenyesheje yuko igiye mu matohoza mu nyuma yaho asubiye kuyitura
narabuze aho nitwara kuko aho ngiye kwitwara hose nsanga yamaze kuhazibira rero twari dushaka yuko ubutungane bwo dutunganyiriza kuko turiko turarenganywa ama bakugurura inzu iwanje nkinjira kwanza ayo matohoza agahera
uno mukenyezi nawe numwe mu babanyi b'uwo muryango avuga ko bagerageza kubafasha uko bashoboye asaba ubishoboye wese gufasha uwo muryango n'ubutungane bukabatunganiriza
nkimvuye rero kugwa yonyine nyine yenjiye kwicira ngaha neje nasiba yuko mwo tugira imbere no kurabara kwa batekanye bagasubira mu nzu
ibisabwa kandi numwe mu batware bo muri ako karere avuga ko ico kibazo amaze kugishikiriza abamukurira
leta yoshobora kufata umwana kuko nabona imvura iriko ragwa cyamanze n'abana na tutatutate kigongwe
turondeye se wabo na Floribert ntiruva kure akaba yatumenyesheje ko adafise ico abivuga ko arindiriye gusa ingingo y'ubutungane uburongoye komine ntahangwa nawe akaba yatumenyesheje ko agiye gufata mu minwe ico kibazo
bamwe mu bacamanza baranegura inyifato y'abahuza bamwe bo ku mitumba bihubu basha bwo guca imanza atabwo bahabwa n'amategeko byashikirijwe na bamwe mu barongo ya masentare mu nama yabahuje n'umukuru wa senare nayinyuzwa hari mundu kuhedze bakaba bariko barabira hamwe ibyo baranguye imbere y'ukwinjira mu mwaka mushasha w'ubutungane. Gamaliel Nkurunziza umukuru wa Senate na yanyuzwa akavuga ko akwiye kubaho amahugurwa kugira abahuza bo ku mitumba bamenye aho bubasha bwabo bugarukira. Ni inkuru tubaza Stella Ndayishimiye.
Muri no message je turiko turabona abahuza bafatwa ni benshi. Twe dufite ama dossier benshi je ko president y'abahuza
abenshi. Mabgana Silvestre icegera cy'urongo ese ntari gwanya igiturire muri iyo nama ashiraho na makenga afise kubwa abahuza bihububasha batarekurirwa n'amategeko mu gucimanza no mukuzishikiriza.
Muri no message je turiko turabona abahuza bafatwa ni benshi. Twe dufite ama dossier benshi je ko president y'abahuza abenshi bafatira hamwe mugabo uko bakora ni kumwe no kuri bagira ibintu bitatomoye binyonyo n'amategeko umuhuza agenda agacuru banza arayigira sentare agaya no gukurikiza bose bigize abacamanza bagenda bagashinga n'uburindi bagafungisha n'abantu tusaba rero yuko hoba ankadre mbakuribo
kuri ivyo umukuru wa sentare na inyuzwa Gamaliel Nkurunziza abona ko batwara amasentare y'intango bakuye kwegera no gufasha abahuza bo ku mitumba mu kubaha inyigisho cyo zikabafasha kumenya ububasha bwabo aho bugarukira
ubuza no muhuza nta kimanza amatika bagenga murayazi abari ko barakora nabi nabone ngo bashire ku bandi hakiri kare aho dusaba abahuza beza uno musi uko biragenda neza imanza amasene zibaziki avuga ni mubaramfusa mumaze kubaramfusa muzobona ko ari kintu cyahindutse ubwe bwa abahuza n'ubwego ruzofasha cyane gose avuga ni umwese yaherereye agerageze cyane cyane muri abatwa amasene y'intango bicari baze baravugana n'abahuza cyane ko umwese agira intererano yiwe muze muragira amadesansi bya ubagicama na bamenye uruhara rwanyu bamenye uruhara rwabo ibyo batumva bijyanye n'amategeko mu bibasigurire.
Abahuza bo ku mitumba rero ngo bariho kugira ngo bumvikanishe abanyagihugu ibibananiye akaba ari byo bija muri sentare nk'uko bishikirizwa nabo bacamanza bari muri iyo nama. Abo bahuza bo ku mitumba ngo bashizweho kugira ngo imanza zija mu masentare zigabanuke nk'uko bivugwa nabo bacamanza.
Stella Ndayishimiye gushira mu ngiro amasezerano yo guhana ibidandazwa hagati y'Uburundi n'igihugu cya Chad ni bimwe mu byatumye abakorera mu gisata cy'ubudandaji muri ico gihugu bishikira kuri wa mbere kurabica igihingurwa n'ishirahamwe OTB uko cyo dandazwa mu gihugu wabo. Jire Mukundwa umuyobozi mukuru wa OTB ashikiriza kwa ayo masezerano yo guhana ikidandazwa cy'icyayi hazoza na karusho kanini haba ku gihugu canke ku murimo.
Ayo masezerano amaze gusinywa haremejwe yuko icyayi ari kimwe mu bidandazwa bizova mu Burundi bijya kugurishwa muri Chad. Hariho n'ibindi bidandazwa bizova muri Chad bikagurishwa mu Burundi. Kubijyanye n'icyayi rero uno munsi murako twakiriye bajya bashitsi ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro nyezina ayo masezerano yasinywe. Kuyashira mu ngiro rero mwumvise yuko batwemereye yuko bagiye kuturabira kuturarikira abasanzwe bari mu rudandazwa rw'icyayi abadandaza b'icyayi bo muri Chad kugira ngo duhane isango mu ishyirahamwe OTB tujane icyayi ama echantillon kugira ngo bagihongereze muri Chad hanyuma tugirane ibiganiro by'urudandazwa twobashira icyayi kingana gute amatona ngahe ku mwaka ku kwezi bashaka icyayi cya karite imeze gute hama tuganire twumvikane ko bijyanye n'igiciro ibyo rero nibyo bigiye gukurikira ubuvuba ubu rero ubu bwa vuba ishyirahamwe OTB n'abandi sanswe dukorana hagiye gutegurwa urugendo rwo kuca kubonana nyezina n'abadandaza b'icyayi muri Chad tukazogenda twitwaje ishantiyo z'icyayi cy'u Burundi tukazova tuganiriye kubijyanye na volume bijyanye n'igitigiri cy'icyayi bakeneye n'ibiciro uko icyayi kizodandazwa neza niko n'abarimyi bazodugirizwa agahembo baronka ku cyayi. N'ubu rero uko tuzoronka abaguzi bagura icyayi ku mafaranga yisununuye niko n'abarimyi bazodugirizwa gushika baronse amafaranga novuga bashima ahuye n'inguvu bashira mu burimyi bw'icyayi.
Isanganiro inami sumbingimba
mugisata cindero mu kubandanya ano makuru amanota mfatiro ku banyeshuri bahejeje umwaka w'icenda buce baje mu gice gikurikira ci nyuma y'ishure shingiro ngo ni make cyane bikavugwa na Jean Samandari arongoye runani rw'amashirahamwe akurikiranira hafi gisata cindero mu Burundi bafashe bige. Ni nyuma yaho leta itangarije ko abanyeshuri barangije umwaka w'icenda baronse amanota 49 kw'ijana aribo bazoba bafise uburenganzira bwo kuja mu mashuri afise uburaro mu gihe abashikana Mirongi tatu nata no kujana nabo badoja mashure biga bata Jean Samandari akavuga ko ichari kimenyetso cerekana ko ubumenyi butera bugabanuka mu mashure.
Turavye ayo manota turabona yuko atari manota cyane ashemeye ibyo rero byafise kumbure icyo twobivuga ko birerekana yuko akanovera kindero kareko karasubira inyuma murazi ko kera y'umwaka wa gatatu aronsa manota 50 ntibashobora kuja mu mashuri yisumbuye kanatsinda uravye n'amanota bafatira ko mu kibazo cha leta mu mwaka wa nyuma examen d'etat nta munyeshuri aja munsi y'amanota 50 ngo aronke diplome d'etat bica byerekana neza rero iyo umunyeshuri yaduze afise ayo manota makeya n'ivya bindi bice bimugora mu kibazo cha leta kireho uburenganzira bwo kuja kuri kaminuza kugira ngo azoronke 50% muca mwumva yuko ntibiba byoroshe ariko ndibaza neza yuko dufatiye kuri ayo manota uko umwaka ugenda murana yuko agumagabanuka gumasubiye ejuzo sanga abanyeshuri bahejeje amashuri shingiro bafatiye ko ku manota 20% 10% ivyo rero twicyo twoshikiriza mu runani bafashe bige nuko leta kumbure yo kwihata abantu bose bafise ico baterera mu gisata c'indero kugira ngo kumbure ico gisata kigarukirwe hakiri kare amazi atararenga inkombe kuko murabona yuko uko umwaka uza uko umwaka uheze niko ibintu bigenda bisubira inyuma ibyo rero no kubihagurukira hakiri kare murazi yuko igisata c'indero ni igisata gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu
muri cyo gisata nyene urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB rusaba umushikiranganje w'indero gutera indi ntambwe kugira ikibazo cy'abigisha barungitswe gukorera handi bakuwaho bahora bakorera ibyo bita ho déploiement kive mu nzira Antoine Manuma rongo yugurunani abivuze mu gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura ariko ngo akababona ko igitigiri cy'abamaze gusubizwa iwabo kikiri gito arashima ariko ko bamwe mu bigisha bari bararungitswe gukorera handi mu myaka iheze basubijwe iyo bahora
bamwe mu bigisha bari barungitswe gukorera ahandi bakuwaho bahora mu myaka ya 2016 na 2017 baramaze gusubizwa iwabo ico gikorwa turagishima cyane kuko ari ikimenyetso kigaragaza ko umushikiranganje w'indero tanguye gushira mu ngiro ibyo yari yemereye abo bigisha abarikorewe bagiye kwiruhutsa kuko bari babayeho mu buzima bugoye n'ingendo bagira zikaba zabasaba uburyo bwinshi batagira ariko rero igitegeri cy'abamaze gusubizwa iwabo kikaba kikiri gito abagiye gusubira iyo barungitswe mu mwaka w'ishure ugiye kuza wa 2025 shire wa 2026 bakaba bari mu mwiheburo mbere n'ubuzima bwabo bukaba bugiye kubandanya buhungabana bivuye mu ngendo ndende bafata kandi bigoye kwiyunguruza be n'ubuzima bubi bagiye gusubiramo keretse abava mu ntara baja mu zindi n'abagumijwe mu ntara canke mu makomine bari basanzwe bakoreramo hari abadashobora gutaha umushikiranganje w'indero ntayobewe ko agahembo karoswa umwigisha kadashobora kumubeshaho naho yoba ari mu rugiwe ndetse rero yarangaye arico gituma urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusubiye kumusaba gutera indi ntambwe kugire ico kibazo kive mu nzira kuko kimaze imyaka myinshi ni umwanya mwiza wo kubikora kuko hagira haronswa akazi abigisha bashasha batari bake aba rero bakaba bosubizwa mu bibanza bivuyemo abariko barasubizwa iyo bavuye
Imusha zihindurira bigisha aho bakorera ivyo bita mutation mu rurimi rw'igifaransa zose zatanzwe kuva muri mukakaru uyu mwaka ngo ntizubahirije amategeko François Habyarimana mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi akaba yatangarije ingingo yo kuzihagarika mu rumonge kuri wa mbere atanguza ku rwego rw'igihugu inyigisho nkarisha bwenge kubigisha mu myaka ya gatandatu abayobozi n'abigisha baserukira abandi n'inkuru tubaza Jean-Pierre Misago
mitation zose zasiwe na DCE change zasi na depeye kubabuwezi.
Kubwa François Habyarimana, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi, bamwe mu bajejwe indero mu makomine canke mu ntara za hahora, bariko baratanga kuva muri mukakaro uyu mwaka turimwo impusha zihindurira abigisha aho bakorera batanaravye kuwo bimuye yaronse umusubirira. Izo mpusha mutation mu Gifaransa, abazi hawe bamenye ko atakaciro zifise nkuko uwo mushikiranganje abivuga.
Turazi yuko harabari ko barasinya ibasinya ibinabiriya kumbure bibaza yuko ejo canke ijyaje atari bo bazoba bari ku kivi umve yuko ivyo basinye atagaciro bifise.
Kubwivyo François Yarimana ahanura bigisha bazi hawe ko botonda aho bahora muri ruheshi uyu mwaka turimwo kuva ho bukera umwaka w'ishuri utanguye bitagenze uko naho bazobona imishahara yabo yahagaritswe.
Duhamagarirwa n'uwo mwigisha azi yuko yarose mitation asinyiwe na DPE canke asinyiwe na DCE guhera mu kwezi kwindwi, yumve yuko iyo mitation atariyo kandi yumve yuko iyo mitation atagaciro ifise, nitwatangura amashure azosubire ku ishure yariko mu kwezi kwa gatandatu. Ivyo rero turabibamenyesheje ntihagire uzobirengako, uzobirengako nawe azobona umushahara wahagaze ntazovuge ngo nitwabimumenyesheje.
Ivyo François Byanimana yabishikirije mu rumonge kuri uyu wa mbere atanguza inyigisho ku rwego rw'igihugu kubigisha mu myaka ya gatandatu y'amashure shingiro abayobozi n'abaserukira abandi bigisha maître responsable, byabaye ngombwa ko bobanza gukarihizwa ubwenge ku vyigwa bishasha bigiye gutangwa mu myaka ya gatandatu. Uwo mushikiranganji ategeka ko izo nyigisho zohabwa abazigenewe koko ibitabo navyo byo muri uwo mwaka wa gatandatu intwaro n'igipolisi bafashe mu gucunga ko batabisanga ku isoko bigihejeje gutangwa. Jean-Pierre Misago mu rumonge, Radio Isanganiro.
Buracha bugacana yandi mu nkino.
Uchanandi y'inkino kuri wa mbere igiye kutuganirira ibijanye n'akaranga mutima kavugwa mu nkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi, harimwo ukubaha ubugenzi no gushika kure nk'uko bisigurwa na Salvatore Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'amashirahamwe y'inkino mu Burundi, ahavuga ko ari ukugira abakinyi bitabirizo nkino mpuzamakungu bahiganwe bubahana mu butandukane bwabo. Jean-Marie Vianney genda kumana.
Ako karanga mutima k'inkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi Jeux Olympique ngo nako gukomeza imigenderanire myiza hagati y'abantu kugira ivyo bakora bije ku rugero rwo hejuru cyane. Ni isiguro itangwa na Salvatore Bigirimana, n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'inkino mu Burundi Seno, mu mfunyapfunyo z'ururimi rw'igifaransa.
Ubwoko bw'indangagaciro bijanye na Olympisme haravugwa cyane cyane indangagaciro zitatu: respect, amitié, excellence. Mu kirundi twogerageza kubivuga ko respect ari kubaha, amitié n'ubugenzi, imigenderanire myiza hagati y'abantu, excellence nayo twovuga ko ari kugira ubuhanga buhanitse, kwama wita ku rutare kugira ngo ibyo uri kurakora bije ku rwego rwo hejuru cyane.
Uwo munyamabanga mukuru wa Seno akavuga ko muri ako karanga mutima hiyongera ko kwihanganiranira mu nkino ibyo bita fair play mu rurimi rw'icyongereza.
Cyane cyane havuguza zitatu mugabo no shiramwe nuko bijya twita fair play, murakunda kubyumva nk'abakina urukino rw'umupira w'amaguru, nabyo ni ibintu birimo muri izo ndangagaciro twari ko turavuga.
Ako karanga mutima k'inkino za Jeux Olympique ngo baki umviriye kugira abitabira izo nkino barangwe no kubahana, kugiriranira imigenderanire myiza no gushika kure hashoboka.
Abantu barashobora kwibaza bati none babyumviriye kubera iki? Kubera yuko nka Jeux Olympique ni nkino mpuzamakungu zihurirwamo n'urwaruka rw'isi yose. Muri icyo gihe rero kuraba indangagaciro isi yose yohurizako izikomeye ni izo zitatu: kubaha kugiranira imigenderanire myiza hanyuma no kurondera gushika kure hashoboka cye dufatira nko kubaha murabona abantu ku isi ntidufise imigenzi imwe ntitwifata kumwe ntituvuga kumwe mugabo humva yuko umuntu uwo ari we wese umwubaha ukwari ukamwubahira icari ukubaha imigenzo yiwe
ako karanga mutima k'inkino mpuzamakungu z'ukinonora imitsi za Jeux Olympiques ngo karafasha abitabira izo nkino kugiriranira ubugenzi mu butandukane bwabo nk'uko Salvatore Bigirimana abandanya abishikiriza
ariko rero muri ico gihe muhura muhiganwa harabo bugenzi ari nacyo gituma nk'abantu bahiganwa ku kwego kw'isi yose usanga ngafise abagenzi kuri iyo si yose ego me bose ntibaba abagenzi mugabo urashobora gusanga umwana w'umurundi afite n'imigenderanire myiza munyafrika nkawe canke umunyaziya canke umunyaburaya canke umunyamerika ibyo oye birabaho
uwo munyamabanga mukuru wa Seno avuga ko gushika kure muri zo nkino za Jeux Olympiques umunonotsi kugira abishike ko ngo ategerezwa kuruwa cyane mu gihe cyo kwitegurira izo nkino
kubera ko ihiganwa rihiganwa kandi ubuhinga bwo kwitegura buba ari bwinshi nico gituma umukinyi uwo ari we wese agerageza gushika kure hashoboka aya nacyo gituma wumva ngo habaye mu Gifaransa record intwari tsumba abandi iyo excellence rero ni iyo turiko turitegura murazi ko abakurikira ibya sport imyitegurira babaza gusumba kuko usanga uruha cyane
muri bucyana kandi inkino izokurikira Salvatore Bigirimana azodusigurira ivyo kokorwa kugira ako karanga mutima k'inkino za Jeux Olympiques gatsimbatare mu kibano
Naha makuru twari twabateguriye duciye tuyagarukiriza mwakoze kona mwadukurikiye yakoze na Eric Uwimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira ibihe byiza. Isanganiro.